Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mwibineza nshuti mwese dutamanye muri kumwe na Frederic Nkunikije. Mu Burundi abadandaza sukari badakora ku nyungu z'abanyagihugu basabwa kwikubita gashe.
Je mkingire mujyama mukasinzira uze kuri misukari umwe n'igihugu ariko arabira uri kuri avyo bara kuri radio hose ariko aravuga bari kwaraje atikira message ukumva ko kisinzira bivemwo bivemwo atabyo shoboye bamwe bamwe kandi kimwe gitira ku bintu mudashoboye.
Uyo ni Perezida w'Urundi Sylvestre Evariste Ndayishimiye. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu, unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha Perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamo. Umunya mabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije yavuga ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu y'ibibazo muri Afrika. Aya ya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mukanya. Aya makuru tuyatanguye rero kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu, unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha Perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Ishyaka Citizens Coalition for Change CCC ribisabye nyuma y'umunsi umwe Mnangagwa avuze ko amajwi yemewe kandi aburira ko ashobora kuba igikorwa cyo guhiga uwo ari we wese uzateza akajagari. Yagize ati, ndaburira umuntu uwo ari we wese washaka kuzana akajagari muri iki gihugu turiteguye. Yakomeje agira ati, uzigisha urwango wese azabibazwa, gereza zacu ntabwo zuzuye. Komisiyo y'amatora mu ijoro ryo kuwa gatandatu yavuze ko Mnangagwa yabashije kugeza muri 53% by'amajwi asigiye umuyobozi wa CCC Nelson Chamisa umwanya wa kabiri na 44% by'amajwi. Ishyaka rya Mnangagwa riri ku buyobozi ZANU-PF ryatangarijwe insinzi mu matora y'abadepite, ariko ryabuzeho gato ngo rigire ubwiganze bwa 23% bikenewe mu guhindura itegeko nshinga. Abasesengura ibintu bibajije icyatuma amajwi yavuye mu matora yizerwa aho yaranzwe n'itabwa muri yombi ry'abagenzuzi b'amatora. ZANU-PF yavuze ko nta kintu kidasanzwe cyayabayemo, kandi Mnangagwa yashishikarije uwo ari we wese waba afite icyo yinubira kujya mu nkiko. CCC yashinje ZANU-PF kubudizamo amatora mu turere ibiro byayo biherereyemo, ariko kugeza ubu nta kirego yari yatanga. Kuri uyu wa gatanu yahamagariye imyigaragambyo mu ntara 10 za Zimbabwe, kandi yasabye impirimbanyi gutangiza igikorwa ku mbuga nkoranyambaga cyo gusangira ibimenyetso ku bintu bidahwitse byabaye mu itora.
Urakoze Jeli. Tukiri ku mugabane wa Afrika, sentare muri Zambia yarekuye abanyamisiri batanu n'umunyazambia umwe. Inyuma yaho abashikizamanza bahagaritse ibirego bagirijwe abo bantu byo gusuma urusaku hari mu ndwi zitatu igihe bashika mu gihugu baje n'indege y'umuntu wigenga bafise inkoho amasase n'inzahabu z'amagendo. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Babiri muri abo banyamisiri bashobora kongera gufatwa ku byaha bitavuzwe ariko bifite uburemere buke ku byo bashinjwaga. Bashobora kandi kurekurwa batanze ingurane nk'uko byavuzwe na komisiyo ya Zambia ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Abanyazambia batanu bandi ntabwo barekuwe kandi bazajyanwa mu rukiko rukuru ku byaha byo kwinjira mu bice bibujijwe by'ikibuga cy'indege nk'uko umucamanza mukuru yabivuze. Abagabo 11 ku wa mbere bashinjwe n'urukiko mu rwa mukuru Lusaka mu rubanza rwateye urubanda matsiko mu bihugu byombi Misiri na Zambia. Ikigo cya Zambia gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu byo cyabonye mu ndege kivuga ko harimo miliyoni 5 n'ibihumbi 700 by'amadolari mu makashi, imbunda za pistole 5, amasasu na kilogarama zigera mu 127 zibyakekwaga kuba zahabu baje gusanga atariyo. Ibyo byabonetse basaka indege ku itariki ya 13 y'ukwezi gushize kwa munane. Umushinjacyaha ntiyavuze impamvu ibirego byahagaritswe. Cyakora umwe mu banyamisiri barekuwe yabwiye abanyamakuru hanze y'urukiko ati, iki si igihe cyo kugira icyo umuntu yavuga, twari tubizi guhera ku munsi wa mbere ko turabere. Abashinzwe umutekano babiri ba Misiri bavuze ko indege yafatiwe muri Zambia yari yasatswe n'abayobozi mbere yo guhaguruka i Cairo, ariko kumwe mu banyamisiri bafashwe yabashije kurira indege n'ibikapu bitigeze bisakwa ubu birimo gukorwa iperereza.
Urakoze Jenny. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu ibibazo muri Afurika. N'inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Fidele Niyongabo.
Antonio Guterres yabitangaje inyuma y'amakudeta atari make ariko aba ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko ibihugu bitari bike ku mugabane wa Afrika bifite ibibazo bikomeye by'ubuyobozi, ko yamara leta za gisirikare atari yo nyishu. Guterres yatangaje ko leta za gisirikare zituma ibintu bimera nabi kurushiriza. Yasabye ibihugu byose kwihutira gushyiraho inzego za demokarasi zizigiwe n'intwaro zisunga amategeko. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yotegerezwa gukomezwa mu ntumbero yo gukomeza amahoro, umutekano na demokarasi ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko hakwiye gushyirwaho uburyo butuma Abanyafurika batorera inyishu impamvu zituma haba umutekano muke n'iterambere ritaba. Antonio Guterres yatangaje ko iterambere ari wo mugambi woshimikirwa ko kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika. Ivyatangajwe na Guterres bibaye inyuma ya kudeta yabaye mu gihugu ca Gabon ku munsi wa gatatu w'indwi. Yabaye kudeta igira iyindwi ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2020. Kudeta yaheruka kuba imbere y'iyo muri Gabon ni yabaye muri Niger mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka, aho igisirikare catembagaje President Mohamed Bazoum.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mukamara abandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu Burundi mu nama Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abadandaza b'isukari bayikura mu ishyirahamwe Sosumu yarifatiye mu gahanga bamwe mu babikika mu Kiza bagaca amaboko Abarundi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Atungimana.
Ikibazo cy'isukari mu Burundi gisigara kananira abahinga. Ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri, abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi heza ngo ihimare. Iyo ibonetse igugwa amafaranga mu 3,300 ku kiro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera, koko kenshi bagura kuri magende ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro.
Hagize ko bayitanga arikize bumva hano muri kati imwe bayitanze n'ibindi ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri. Ahandi ugasanga bayitanze saa tatu y'ijoro. Icyo cyose kugira ngo nonke informasi bayitangira n'ikibazo. Kurikiza isukari kiri kibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya Ngozi.
Ubisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye. N'ugize arayironka ayironka arinze kuja gutonda. Nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntugena ngo bazeyo n'inusu ngo uyironke. Nicyo gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yarakeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka.
Ibyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mu ishyirahamwe Sosumo n'ababurumatari barongoye intara zose z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba batashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako.
Je mukingire mujyama mukasinzira uzi kuri misukari umwene gihuka ariko arabira uri kuri avyo bara kuri radio hose ariko aravuga bari kwa radio kwa message ukumva ko kisinziriye. Bivemwo atabishoboye vamwo. Vamo, kwa kini zikitila kuhinu mudashowoi. Ikumu wese na nizikitile kukinu imana ya muhae. Kuko ananu madafisi imana ahumu saka muri mubinu bitari kwanyu. Nicho kituma muri kumikora nabi muri mubinu bitari kwanyu. Mega ni heno kura mahera. Mugia miso kari uzochugira uchijana haria uchulam hirihera. Kivyo miheru zo ufumisi na kuhisi.
Omwe mora wadanda za baranguli la mwishina hamwe Sosumo. Yamenyesheje umukuru w'igihugu ko bajejwe intwaro bamwe bamwe ariyo batuma ugo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite.
Mwadukariye gose hano isukari ivuye muri Sosumo igana mu ntara ishitseyo abandi bagomba kuyigera n'abatwara kubera ko ibyo igitoki bamufata mugaho ubutwaye toni 10 adafata. Ari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa mu tubu. Ibyo byose biba abo bose bariko bakora iki? Nimba koko bahagarariye abenegihugu. Muraraba rero ko muri izi nzego nazo ataba kingira kibaba abo badandaza.
Intara ya Ngozi ni imwe muzifise ibibazo byinshi bijanye n'urudandazwa rw'isukari. Muri iyo ntara itoni 15 ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara cya Ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane. Umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa Ngozi Emmanuel Ntacosanze ngo amusigurire ico bivako ikibazo kitabamworoheye.
Isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi. Kubera igisagara cya Ngozi ari kinini, igisagara cya Ngozi nico kirimo le consommateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri quartier.
Ijambo rero rimwe uvuze uti izo tonelada 15 zatwawe n'igisagara cya Ngozi gusa. Nani ibyo biragoye kuvuga?
Twahaye igisagara cya Ngozi gusa.
Inyuma y'izo nyishu za buramatari wa Ngozi, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa Ngozi ataco bamaze.
Teno cha ntangi mihoho ndananiwe
baburamatari muri ngaha amwumvise mwumvise bya nibyo buramatari rumuvyeyi gito
uri wawe muhira iyo raso yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeye tumuguti harya imfura gusa.
Abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'1984 buva kandi kuri iryo shyirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye. Umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Sosimo ko igihe hazosigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosange yatanze imihoho. Yasabye kandi baburamatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza bace babimurungikira atana kimwe bakuyemwo. Yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu ata mwana n'ikinono. Mu mwaka w'2022 ushira mwaka w'2023 iryo shyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu Burundi ryahinguye matoni 36 n'9 iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'u Burundi kugira isahirize iyihingurwa mu Burundi ingana n'amatoni 15,000 nk'uko bishikirizwa na Aloise Ndayikengurukiye. Uwo muyobozi mukuru wa Sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka Zambia, Malawi na Uganda. Intumbero ya Sosimo ngo nuko wohingura buri mwaka amatoni 60,000 kugira abanyagihugu baronke isukari ku rwego rwifuza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababuze ababo mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara cya Goma basaba ubutungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myiyerekano. Inkuru twateguriwe na Jimmy Shukrana Bakomera.
Ibi babivuze kuri uyu wa gatanu umunsi umwe gusa nyuma yuko habayeho imyigaragambyo yahitanye abantu 43 abandi 57 bagakomereka mu mujyi wa Goma ku wa gatatu ushize. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagwiriyemo abagore bagaragaza agahinda batewe no kuba babo baraguye muri imyigaragambyo. Abenshi muri bo bemeje ko ababo barashwe n'ingabo za leta zifatanyije na polisi y'igihugu ubwo yageragezaga gukumira imyigaragambyo mu gitondo kare. Umwe muri bo ni Madamu Rebecca Sifa Paluku, umugore w'imyaka 27, tumusanzwe mu rugo ahazwi nka Nyabushongo muri komini ya Karisimbi. Avuga ko umugabo we wari umumotari yarashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yaratwaye abagenzi.
Umugabo wanjye ni umumotari, bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho. Ubwo yarageze imbere hariya bamukubita amasasu, we nawe yarahetse bose barapfa. Ubu byanyobeye, sigaye ndi umupfakazi, abana nabo babaye imfubyi kandi ntabwo barakura.
Mu gahinda kenshi uyu arasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ubugome bakoreye abakongomani.
Ndasaba ubuyobozi budufashe rwose kuko ntabwo twumva ukuntu abantu bakicwa nk'inyamaswa bica abaturage aho kugira ngo bajye kurwana n'imitwe yitwaje intwaro barimo kwica abaturage. Nibadufashe rwose.
Mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatanu abagize itorero rya Wazalendo bahuriye ku cyicaro gikuru cy'itorero. Aha barimo bakusanya ibisigarizwa by'urwo rusengero dore ko rwatwitswe n'abashinzwe umutekano mu myigaragambyo. Abagize iri torero nibo bari bateguye imyigaragambyo kwamagana ingabo zawe ni muri Congo ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Aha hari hateraniye imbaga y'abayoboke b'iri torero. Uru rusengero rwabo rwatwitswe n'abashinzwe umutekano kubera ko hari hakekwa ko abayoboke b'iri torero bitegura guhangana na polisi. Bahati Evariste, umwe mu bakirisitu b'iri itorero yari ahari ubwo abashinzwe umutekano bahageraga. Yemeza ko kuri uru rusengero ariho hicwa abantu benshi ugereranyije n'ahandi hose mu mujyi wa Goma. Ni abantu benshi cyane kuko imbere bari barimo barenga 300 kandi abo bose bamwe basohowe abandi bajyanwa ahantu hatazwi, ariko ari benshi barashwe ubwo bageragezaga gusohoka, abandi batwikirwa muri uru rusengero kuko bahadusanze tukiri mu masengesho ya mu gitondo abo tutarabona kugeza ubu ngubu barenga 200. Benshi muri abo bayoboke bavuga ko batumva ukuntu bagakwiye kubarindira umutekano aribo babanyanyagije mu rufaya rw'amasasu. Nubwo benshi muri bo batizeye ubutabera, barasaba umuryango mpuzamahanga kwinjira muri iki kibazo ku buryo bwimbitse, ababikoze bakabiryozwa. Ibyo bakoze nibwo bwa mbere twabibona. Twabonye imyigaragambyo myinshi, ariko ubu ngubu nibwo twabona imyigaragambyo imeze itya. Nibafatwe kandi bahanwe rwose, kuko abapfuye barenze 100. Ubutumwa mfite nubwo guha ubuyobozi ngo bukurikirane ibi byose birimo kuba, kuko turimo gupfa nk'inyamaswa. Ababikoze nibafatwe kandi bahanwe, kuko natwe twese bashobora kutwica. Niba ubutabera bwacu bukora neza mu by'ukuri, nibakurikirane iki kibazo ababikoze babiryozwe, kuko dukeneye kubona bapfuye bahabwa agaciro, ubundi bapfuye bazira ubusa. Espoir Ngarukiye, umunyapolitiki wo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru, we abona ko umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru General Constant Makongba ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Goma aribo bagakwiye kuryozwa ubu bwicanyi. Umuyobozi w'umujyi ndetse na guverineri bose bari bamenyeshejwe ko ari buze kuba imyigaragambyo. Nubwo banze ko imyigaragambyo ikorwa, ntabwo bagakwiye kohereza abapolisi n'abasirikare ngo barasaba abaturage. Icyo dusaba ni ukomeya na guverineri bose bakweguzwa ku mirimo yabo kandi bagakurikiranwa n'ubutabera bu bwabo, kuko barashe abaturage batari bafite n'imbunda. Kugeza ubu haracyariho gushidikanya ku mibare nyakuri y'abaguye no gukomerekera muri iyi myigaragambyo. Gusa nyuma y'uko ubuyobozi bw'intara Kivu ya Ruguru butangaje ku wa gatatu ko abantu 7 gusa aribo bayiguyemo, leta ya Kinshasa mu itangazo ryayo yemeje ko kugeza ubu abantu 43 aribo bagaragaye ko bapfuye, hagakomereka 57, abandi 158 barimo abayobozi b'itorero Uwezo wa Neno wa Zalendo bakaba bakiri mu maboko y'ubutabera. Gusima bariterwa utwatsi na benshi mu babonye uko iyi myigaragambyo yagenze, barimo n'abahagarariye imiryango itabogamiye kuri leta, bo bavuga ko uyu mubare ari muke cyane. Mu itangazo ry'ishyami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu rivuga ko ribabajwe n'ibyabereye muri iyi myigaragambyo. Muri iri tangazo ONU isaba ko hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Nubwo leta ya Kinshasa ivuga ko abafashwe n'inzego z'umutekano ari 158, ONU ivuga ko bagera kuri 222 kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. ONU yongeye kwibutsa ko uburenganzira bwa kiremwa muntu bukwiye kubahirizwa, yewe no mu gihe hari imyigaragambyo itabangamiye umutekano w'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Turagushimiye Jimmy. Barundi bahunguka va mu gihugu cya Tanzania bariyongeye muri aya mezi abiri arangiye, bakaba biyongeye inshuro zirenga 2. Bamwe muri bo bavuga ko uko kwiyongera ko bakuva ku kungene basigaye bafashwe mu ikambi ya Nyarugusu hamwe na Kamo batewe n'u Burundi, Tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi baryo mu Burundi, mu ishikirizwa na Thierive Deshimi.
Gushika muri ndamukiza na ruheshi uwo mwaka w'2023, abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi. Muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000. Kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096, hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondwi nyene. Amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda, aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa. Mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki. Makanaki ni guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka, habakongera iyindi fashanyo igenewe abahunguka. Barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa, ibikoresho byo mu nzu, amasabune n'ibindi. Burundi hamwe n'amafaranga arenga ibihumbi 500 by'amarundi kuri umwe. Iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene. Naye mu gihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo cy'Igitara harababijejwe babumviriza bakabatunganyiriza. Intara yakira abahunguka benshi ni Makamba. Nko kuri uyu wa 23 hahungutse abanyamakamba 409, abanyaruyigi 183, abanyacankuzo 169, abanyamuyinga 126, n'abanyarutana 223. Abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara. Inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa, abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava. Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 23 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane.
Muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera 2015 ka 2018 tugihabwa injya zikwiye, ariko ubu nta kwidegenza kwahari. Kwari kujya nyine UN capa umuntu nta maboko ata maguru, kwari kujya nyine muri make we watega mashi byo baguha, ariko nta bindi warure kuri buri buronderereremo.
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo.
Sena isomo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi. Ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira, nta mwitegemvyo uriho, nta rukwibose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi nguzane mu nkambi mu cyo gusenya.
Ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango.
Sanswe ntabwo twemerewe gukora kiretse batwarize twakwari twabikora bidashyira mu mategeko. Twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa. Sanswe waba haba gushyira gucingero cyangwa kurima cyangwa gusohoka naho haba gusenya, washobora guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukora. Imwe twahura nazo indya zari zike baduha indya z'iminsi 28, ariko naho twagerageza kurya duke duke zamara iminsi 14 gusa iminsi 14 utaroze gucingero washobora gusaza ukaryama.
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba. Esperance Nizigiyimana.
Ariya mu twari tubaye nta soko tujyamo, ke mu isoko bagufashe bakibanza nta n'ikintu umuntu atunga. Na kimwe umuntu akora n'ikintu umuntu ntarimo. Oya nta muntu umuntu atunga nta n'ingurube nta n'inyama na kimwe, keretse inkoko yonyine. Umuntu agiye gusenya bamwirukaho kuko ingurube bakamufata. Bahisemo kuza mu gihugu cy'iwacu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afise ubwoba, bahisemo kugaruka iwacu.
Tuyisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse.
Narabyumvishije kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu, hari igihe baca uca wirukanka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera baba bakuteye mu mubiri. Yari habaye nabi kuko nta mwidegembyo twari dufise. Geno mu isoko kwari kukwirukana, ukwiruka baje ugasanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro ugwaye umutima ukaraba.
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha. Naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne.
Yewe cyatumye munguka byavanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana itere itunguka kubera batubwira turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera niryo terambere ry'abana nyene ubu terambere ry'abana nawe kadoda kumugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene.
Nizigimana Shadrake w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi Inyarugusu. Amaze kumva ko atakibazo ca leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure.
Nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu windwi pa example cyangwa bakambira nsubire mu munani. Rero nkaje ubona igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndoca ndabivamwo n'ivyo guheba.
Mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango. Umunsi ahunguka ageze Igitara yabwiye ijwi rya Amerika ko atavyo kwiga kirimwo, ashima gukora kugira ngo atunge umuryango.
Mu vyo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundi
kuhira baduha ibiro kanaka umuntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza
ico barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
kebe twaratewa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na yuwe nibifatanya bavuga ko mu gihe wa mahoro bashobaye ko dukwiye gutahagira ngo tuze ko igucacu turumva turabinezeye batubwiye ko umutekano meze neza dusha dufaringa kuya nkiye gutaha ko nyene hawe nabene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro samushimikira madani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gucya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugaho nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana uri imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwugaruna kadutandukanye ari ukorora ari ukugira kugira rero turonka iryo shirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushitse nta adresse muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twoca twicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse
kina byakiriye neza kandi byakiriye ndyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize murare imidasanzwe tuba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabo nyimwe nabo twabona twahora duhana amazi tuzobana neza nk'uko twahora tubanye rwubwa n'ubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose agakira kintu cyose n'umunyu tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana
ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse natse kwesha uko mumaze kubana muratinda mukamenyerana mugasanga zangese zahari ugasanga barazeje ngo se bamufashe musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kigirane reka twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiho turahuriza hamwe nyene
Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400,000 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 naho hejana 72 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategereza gutekeregwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
nka leta Burundi bishije mu bushinga bw'intwara ati mu gwitambere usanga umutekano mu buyobozi bukuru jeje gutakana impunzi no gusubiza mu zaba ziteshejwe natwe hari ibyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5,500,000 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyi amire nayo
kubijanye n'abanyeshure bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemmo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejejwe kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'America Kigali
Tagushimiye Cherive mu kanya nabona tugiye gusozera ibiganiro byacu byo kuri isahari ko reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko mu ngambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zimbabwe watunganije imyerekano mu gihugu cyose kuri uyu wa gatanu unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha perezida Emmerson Mnangagwa ikiringo cya kabiri ku buyobozi yosubirwamwo twabwiye kandi ko sentare yo muri Zambia yarekuye abanyamisiri batanu n'umunyazambia umwe inyuma yaho abashikiriza manza bahagaritse ibirego bagirije abo bantu byo gusoma urusaku. Twabwiye kandi ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kuri wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta igisirikare atari yo nyishu muri Afrika. Chuti mwese rero mwaduteze amatwi muri aka kanya niho ibiganiro vyacu birangiriye. Turashimye abadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aloise Bigirimana yadufashije kwegeranya ikiganiro cyo kuri isaha. Turabashimye mwese kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.